ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryo kwashikiza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda niboneza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa 5 itariki 7 y'ukwezi kw'indwi mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Uko mubimenyereye rero uyu mwanya w'ikiganiro muri sanga ibiro by'umuhuza amatati y'abarundi Benjamin Mkapa byaratangaje mu ndwi iheze ko bifise umugambi wo gutunganya iyindi nshuro y'ibiganiro bihuza abarundi mu ntango zindwi. Macoca Tembere umufasha kandi akaba umuvugizi umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa yaratangaje ko ibyo atazoba ari ibiganiro byo gusozera ibiganiro bihuza abarundi, naho umuhuza yari yaratangaje mu mezi aheze ku biganiro bihuza abarundi bizoba byasozerewe imbere y'impera z'ukwezi kwa gatandatu. Ibiro muhuza byatangaje kandi ko kubona isango ryo gusozera ibyo biganiro bitakurikijwe bitavuye ku muhuza, ahubwo byavuye ku gushaka guke kw'impande zose z'abayigwa n'ibyo biganiro. Ibyo byo muhuza bivuga ku biganiro bigiye gutumwa ko bishobora kuba ari intango y'ibiganiro nyezina, aho leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bashobora kwicara hamwe bakarondera umuti w'ibibazo bya politiki byatanguye mu kwezi kwa 5 ku mwaka w'2015. Reka twumvirize ivyo umuhuza ashikirije eka mu kiganiro twateguriye n'umenyesha makuru w'Ijwi ya Amerika.
Ibiro vy'umuhuza mu matati ya Barundi William Benjamin Mukapa vyatangaje ko imyiteguro igeze kure kugira muri uko kwezi kw'indwi hatunganywe ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati. Icyo bikoze Makocha Tembele umunyamabanga akaba n'umwunganizi yihariye w'umuhuza yamenyesheje ko atatariki ntabanduka iratogwa. Avuga ati naho imyiteguro igeze kure yo gutunganya igice cyo guhuza impande zose ntatariki turafata, ariko uko kwezi kw'indwi ntiguhera, gusa hari ibintu ntabanduka tukirindiriye gushika ubu. Mu nteguro nuko vyoba vuba tuzoca dutangura kubwira abo vyega bose kugira ngo bitegure so kurangiza ibiganiro, kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bari Bujumbura hamwe n'abahunze twavuganye batubwiye ko nabo nyene atasango barahabwa, gusa bavuga ko bari babwiwe ko ibiganiro bishobora kuba mu ndwi zibiri za nyuma z'uko kwezi kw'indwi. Leta y'u Burundi nayo yifuza ko umuhuza yurangiza ibiganiro maze agatanga icyegeranyo kivyavuyemwo. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yavuze ko vyofasha mu bindi biganiro byatunganirijwe imbere mu gihugu. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi vyari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu guheze. Kubona iyo sango itubahirijwe, Makocha Tembele avuga ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko iyabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nicyo gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata masezerano abonetse. Nukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu, ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi yahawe na karere. Imbere y'uko icyo kiringo umuhuza yari yihaye kirangira, Mukapa yarakiriye uwuserukiye igihugu cy'u Burundi muri Tanzania ku ndwi iheze. Ambasaderi Gerve abayeho nta byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika, kuko ngo wari umubonano wo mu ibanga, gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Kondu heze nyene umuhuza yarakiriye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku bibazo by'u Burundi, Michel Kafando yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso. Imbere y'uko aja kuraba umuhuza yari yabanje kugendera Burundi, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwunganizi yihariye w'umuhuza avuga ko umubonano hagati ya Mukapa na Michel Kafando washimikiye ku matati ya politike ari mu Burundi n'umuti yotoregwa bihuriranye n'uko amashirahamwe komine jigenga yo mu Burundi yandiki ugwandiko umuhuza amusaba ko ivyo biganiro vyoherahezwa vuba. Ayo mashirahamwe afite amakenga ko uko ibiganiro biteba ariko ubukene bubandanya bwiyongera kubera tabikogwa by'iterambere birangurwa. Gabriel Ufyiri atwara Oricome rimwe muri ayo mashirahamwe yataye umukono kuri urwo rwandiko asaba ko bikunze mu kwezi kumwe gusa ivyo biganiro vyo byasozerewe. Pierre Clavin Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Turashimiye umunyesha makuru wacu ijwi rya Amerika Pierre Clavin Inkuru yaduteguriye inkuru mu ntango zindwi akaba rero ari yarusha mu gihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki rero batari bake baramaze gutangaza aho bahagaze ku byerekeye ivyo biganiro bihuza Abarundi vy'abanye danse. Mu kiganiro cacu uyu munsi muri Isanga twatumiye bamwe mu bafasoni bagize uruhara mu ncuro z'ibiganiro bitandukanye vyabaye kuvaho abahuza bafatiye mu minwe ikibazo c'amatati ya politiki y'Abarundi. Twatumiye Professeur Marie-Louise Malichako arongoye ishirahamwe Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Nous kuvuga ishirahamwe ry'abakenyezi riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Muri beneza Professeur Marie-Louise Balechako. Murakomeye.
Ego
me turi kumwe kandi na Professeur Consili Nibigira yahoze ari umukuru mugambwe Ipona wemewe n'amategeko mu Burundi. Muri beneza Madame Consili Nibigira.
Mwiriwe neza.
Murakomeye namwe.
Ego na mahoro. Ngiyo namwe muri murakomeye.
Turakomeye. Reka rero tutabateshira kanya reka dutangure kuri mwebwe Professeur Conseline Bigira ivyo bigano vy'abarundi zabaye ingora bahizi abahuza basa n'abatorohewe mbega ikintu mubona ku bwanyu cokorwa kugira ngo ibintu bisubire mu buryo abarundi bafundika amasezerano y'amahoro azotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu gihe kirekire n'iki.
Mbanje kubakengurukira ko mumpaye kano kanya kugira ngire icyo ndabivuze ko na cyane cyane ko hari bitari bike ibiganiro noba narigeze kujamwo nk'uko umuntu wese abiraba abibona canke abibamwo iyo habaye ingorane abantu baticaranye ngo bayage biragora kandi noneho I Burundi si rya mbere baramaze kuyaga kuri byinshi kandi murazi ko twashitse ku masezerano y'Arusha yazanye ibitari bike na cyane cyane amahoro mu Burundi n'abantu bagasubiza n'ubu kubera iki u Burundi bwasubiye kujya mu ngorane ibihugu byo mu karere baravuze bati n'ubu ni muyage barabishinga nyine icubahiro mu kapa ariko no kuri nkuko muri ko muravuga umuntu abiravye aho bigeze umenga byabaye akananira abahizi ariko nibaza ko atawo kwihebura ntawo kwihebura na gatoyi kuko ibintu byamaze gutangura ni ngombwa ngo bihere ikigoranye mbona gikuru nuko uno munsi bamwe baraza abandi ntibaze mugabe ikindi gica kigorana nuko ucusanga hari hivyo amakungu adusaba hanyuma mu gihugu naho bakavuga bati ivyo bintu bidushobora kuvyemera tuvuge cyane cyane nk'abagomba kuja mu biganiro baragombye gushaka guhirika ubutegetsi aho ni ikibazo gikuru kiri bavuga bati abo n'ubundi u Burundi bambaye isi yose yarabateye ivyatsi none ni kugushaka ko ari twebwe tuganira kandi baragombye guhirika ubutegetsi je uko ndabibona niho icyo kibazo cya mbere kiri twibaza ko n'umuhuza yategerezwa kudufasha kuraba ingene bishobora gutora
kuri icyo kibazo turaza kubatera ka mukanya mu tubwira aho muhagaze mu tubwire neza icyo korwa ariko reka duhe ijambo Professeur Marie-Louise Balechako nawe nyine atubwire ikintu abona cyokorwa kugira ngo mu Burundi hasubire kugaruka amahoro arama amara igihe kirekire ibiganiro byo turabona kumengo biriko bisa n'ibiriko biracumbagira ariko ikintu cyakorwa n'ikiye madame Louise Bechap
ikintu cy'andere je no bwa kuri ivyo nuko amahoro y'u Burundi arashoboka kandi afite n'abarundi bonyine iyo cyuko turavuga ngo umuhuza amakungu cyo numva no kuri birambabaza kuko cyarizi neza kwikibazo cy'u Burundi nitwe tugifise mu minwe turabizi neza kw'ibyo biganiro tubishaka tutabishaka tubyemera tutabyemera biteza kuba kuko niho inyishu ya Chile rero iyo biravye neza ya kudatora abo mutata ni kudatora nabo muganira iyo hageze kumvikana urya nyene mwatase urya nyene uyo nyene mwatase uyo nyene mutahuje n'uyo niwe mutoza kumvikana nta yindi nzira iriho nta wundi umutiho no kumenya yuko dufite ikibazo nimba tuzi ko dufite ikibazo tugenda kugitorera umuti nimba tuzi ko hari ikibazo cyabaye mu Burundi cyavuye kuri birya bintu bya manda ya gatatu bikaba byabaye uko byabaye kurya nyine byagenze barya babigiye ngo bakabigiramo uruhara nibo bateza kwicarana bakaganira kugira ngo batorere inyishu Burundi reka tuze guca hirya no hino ibintu ngo nige makunga dusaba cyangwa iki ngo ni umuhuza atari karaheza akazi umuhuza ahuza arashaka mugihe tumwangiye kwicarana none aduhuze adukuye hehe
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose
tumaze kumubwira yuko twemeye kwicarana tukaba tubyishyizemo ko twabirage dusanga harageze kuri byinshi y'igihugu umuhuza azoduhuza
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose madame Louise Baricako cyuko ikibazo cy'amahoro mu Burundi ari ikibazo kiraba bwa mbere na mbere abarundi mbega murabona ko hakwiye kuba abarundi babashinga ntahe bonyine ufata icyo kibazo mu minwe maze n'abanyamahanga bakasa n'abaja ku ruhande
ndoya icyo ndikonda yuko kugira ngo umuti ujye uboneke si akazi k'umuhuza umuti ntuzozana umuhuza umuti nitwe tujye wumuha ikintu gikomeye yo gusumba ibindi ni uko abarundi nk'abarundi bagira bati egome turashaka kwicarana kugira ngo dutore umuti ku gihugu cyacu kiri mu kaga abanyagihugu baragowe baramerewe nabi barababaye reka tubatabare reka twicare dutore umuti bisaba iki bisaba kwiheba ukareka kuguma ushaka gutwara byose ukareka kuguma ushaka yuko ari wowe uronka abandi bapfuye ukagira uti ni ukuri igihugu imbere
yego madame
rero umuhuza azotwumvikanisha n'abo baza bahuza ibihumbi n'ibihumbi tutarashaka kumvikana ntacyo bazoshobora kutumarira niho mvuga ntibigire mu maboko y'abarundi nitwebwe dufise urufunguruzo
madame konseri nibigira ikibazo cy'ugushaka guke n'ikibazo n'ibiro by'umuhuza byavuze n'ikibazo na mufasoni Marie Louise Baricako ariko arashikiriza hoba hariho ugushaka guke ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bose ku mpande zose berekane ko gushaka gutora umuti ibibazo by'abarundi byo mu Burundi hoko guke kugira ngo uyu mutima uboneke
eh murakoze kandi ibyo icyo kibazo cy'ugushaka guke jewe sindagishigikiye cyane kubera uko umuhuza kose yatumye ko abarundi baritabye sinzi ko hari uwo yoba yaratumye ko ntiyitabe sinzi ko hari uwo yoba yarahaye ikibazo agira ati mbega ibi n'ibi bigoye kugira amahoro agaca i Burundi kugira ngo abarundi basubire kukwishyira bakizana n'uyuhe icyo nagira ndakivuge ko rero ni icyo cy'uko uko gushaka guke jewe ku by'ukuri ntabyo mbona kuko uko muhuza yatumye ko niko bamwitabye abo yoba yarakeneye batitabye nibo rera umuntu yoraba mbega byogenda gute kugira ngo bitabe naye ahandi ikintu cyose n'abantu babiri iyo batazi baba barundi cyangwa abanyamahanga baba bari mu rugo gusa hama hariho umuntu aja hagati bamaze kumwumvikana ko batwe turamwemeye araja hagati akaraba ko abafasha ko bumvikana
madame Marie Louise Baricako mwavuze ikibazo cy'uko amatati ari hagati eka abirwa n'amatati ari bakwiye kwicara hamwe bakaganira leta y'Uburundi ivuga ko hariho abafite imitahe bakurikirana abo bantu adashobora kuja mu biganiro ku bwanyu abo bantu boja muri ivyo biganiro
banje nkundire gatoyi mwishure madame Konsilia twari kumwe twarahuriye arusha nka rimwe cyangwa kabiri barahatumiye abantu biriko ko baje kuganira egome baritaze mbega barinjiye baricarana muri hajya ahantu duhurira muri sare baravugana ntaho yigeze abona uwanze kwinjira ngo tushobora kwinjira hariho uyu n'uyu n'uyu nico nita gushaka guke n'ukuvuga yuko gitora bo muganira utatara w'umutata ntibashaka gutora umuti n'ikibazo ufite ndabasabye turongere ingene tubona ibibazo biriho kandi tukabyemera ko ari ibibazo niba ari byo tuvuga kenshi hariho abumva bavuga ngo mu gihugu ngo amahoro ni yose 99% ku ijana ngo hose n'umutekano umutekano abantu bapfaga yemwe umutekano abantu bahera n'umutekano abantu bafunga n'umutekano umeze gute nico mvuga mu gihe cyo tudashaka kubona ikibazo dufise ngo tukemere ko dufise ikibazo nta muturatogwa mu gihe tukiyumvira ngo bashatse guhirika ubutegetsi ntibaganira nabo nyene nibo nyene bagira icyo kibazo turiko turagwara nicyo kibazo kitugoye ko habaye ibibazo abantu barenze amategeko bagira ati amateka arabaye arahonyanzwe reka tubihagararire abo bantu bagaca bitwa bahirika ubutegetsi biragoye gutora inyishu abantu batemeye kwicarana ndabisubiramwo ni ukuri biragoye gutora inyishu abantu badashaka kwicarana sinzi uwo muhuza yoza kumpata gutora kuvugana n'umuntu je ntashaka ko tuvugana ntashobora kumpata ntibikunda niza kuba nshaka gutora inyishu jewe niho akazi k'umuhuza gashoboka ubivuge rero jewe mbona yuko umuntu wese afise uruhara umurundi wese afise ikintu yoterera kugira ngo dutore iyo nyishu ntibamuhe umwanya atange iyo nyishu abona yoshobora gufasha igihugu ari umunyepolitike ari uwa sosiyete sivile ari abandi bose umuntu wese natwebwe twese abakenyezi turafise icyo tuvuga turafise icyo dushaka guterera nibazane umwanya batange ikibanza abantu bose baterere si umwanya wo gukumira si umwanya wo gutoranyura abashobora n'abadashobora nta n'umwe uburundi butega uburundi n'ubwacu twese kandi uwo wese yiyumva nk'uko afite aterera
egome imbere yuko duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika reka duha ijambo madame conseil nibigira agira icyo yishoye mu kanya gato
egome nta burya nta nyishu ndende yindi jewe mvuga ku by'ukuri ego Marie Louise arabivuza ati abantu baticaranye ngo bayage nta jewe ndabyemeza cyane baticaranye ngo bayage ibintu bimeze uno munsi nabivuze na kare uko ibintu bimeze uno munsi kandi uko umuntu abiraba no ku isi yose abantu bamaze kugira kwiyumvira kandi bakanavyerekana bakabikora nuko habaye nyene ababaye abameze magabo ntibyashobora gushika umuntu amaze kwiyumvira guhirika ubutegetsi aho ni mu bihu ni ku isi yose ni ku isi yose ntaheza ngo abe kiretse iyabishikako niho yari kuba yageze ati jewe nabaye umugabo byakunze umugabo bimaze kwanga ati rero kugira ngo amahoro ashobore kugaruka i Burundi ni ngombwa nguze twicare ndakubwira igituma nagomba kubikora aho ni ku isi yose si Burundi gusa kandi n'abatari bake abagenzi cyangwa babikurikiye barabiteye ibyatsi aho rero niho hari kabaza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo n'ijwi rya amerika turi kumwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika reka ijambo aniseta mwiriwe neza
mwiriwe
irindi zina mwitwa nde
terambere
muri hehe aniseta terambere
ni mu gisagara cya Bujumbo
murafite ikibazo
bo je nagomba ikibazo gitoye mu bisanzwe Burundi si igihugu kiri mu izinga rya cyonyine ni igihugu gihwa n'amategeko yabo y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu rero mu mategeko mpuzamakungu aravuga yuko neza umuntu ashatse gutsembagaza ubutegetsi aba akoze icyaha gisa n'ikidaharirwa ku isi kubera nta gihugu na kimwe nawe ushaka kubaza umuperezida inde nta n'umwe yemera yuko kudeta ari igikorwa cy'iteka icyo nagomba rero kushyikiriza ni uko twebwe turavye mu Burundi bwacu urabona yuko amahoro n'umutekano sagasesesi ari umuri birahari mugabo ikibazo kihari ni ikibazo kimwe cyabaye bavuga yuko bashaka kujya mu biganiro kubera uvuze ko abantu bashatse gutsembagaza ubutegetsi bajya mu biganiro ni ukuvuga yuko niba uri bona bateza kuba bafise n'intara n'imwe cyangwa na zibiri kugira ngo baganire kugira ngo barabe yuko iyo ntara ireke bisubira icyo mbona rero cyo kimbere nuko mu gihugu cya hakwiye ko haba ibiyago bakayaga kugira ngo turabe uko igihugu cyogira cyotunga kubera hariho nk'abantu dufate nk'umuntu ashobora kuba arongoye nk'umugambi ugasanga abanywanyi biwe bari ku bitumba myinshi mugabo agaca bari we yama yivugira iminsi yose ibyo rero turakwiye kubisezerera tukamenya yuko mu Burundi dukwiye kubahiriza ubumwe bw'abarundi nayo y'ukwikukira tukavavanura n'amakudeta tukamenya yuko umuntu ijwi rimwe rya Nyarucari ringana n'ijwi ry'umukuru w'igihugu tukamenya kandi yuko ubwigenge bw'igihugu bukwiye kubahiriza ikindi nacyo mbona yuko niburiburi ibiganiro byobandaniza hariya Arusha bikadutana mu Burundi ariko entere pori nkayisaba yuko yo dufatira zijya nkozi z'ikibage abantu bakwise kudeta bakajya imbere y'ubutungane kuko uno munsi twe mu Burundi dusa amahoro ariko bajya nibo bagiye kuyatuza mu minsi iza kubera
murakoze Anicete reka duhe ijambo abafashe turi kumwe kugira ngo bagire icyo bavuze ku buryo mushikirije reka dutangure kuri madame Louise baracyako duga ku ijambo
ndashimiye cyane Anicete n'ubyo ariko aravuga mugabo nagomba iyo uri kuraraba ibintu ingene bimeze ubirabe byose hamwe ni byiza ko tubona yuko abagombye guhirika ubutegetsi bakoze icyaha nimba ariko cyitwa urubanza rw'isentare ibyo bivuga yonyine mbega niho nyanza amategeko ngenderwa kuri igihugu agatembagaza amasezerano ya Arusha mbega n'icyasha nk'icyaha tubiheraho kuko igihugu kitagira amategeko cyose kiba akajagari dufate ngo turabe ibintu mu nzira imwe gusa nagomba na konsiliya ziyumve ntiturabe turabisha amaso turabe inzira imwe gusa ngo dutunge urutoki umuntu umwe ngo turabe igihugu cyacu cy'Uburundi nk'uko ari igihugu cyacu kuko byukuri igihugu cyacu kandi tubishaka cyangwa tutabishaka ntawuhatise umutahe kurusha uwundi ntawuhitwa umurundi kurusha uwundi turabarundi twese ni igihugu cyacu kandi turagikeneye kugira ngo tukibemwo tugihiririrwemwo tukimeweho neza tubone ko dufite kazoza mu Burundi reka rero tubireke kubiraba nk'uko turiko turabira umwe cyangwa uwundi turabe mbega igihugu cyacu kirafite amategeko mbega hariho umuntu afite uburenganzira bwo kurenga amategeko n'uwundi adafite uburenganzira hanyuma umuntu ashobora kudufasha mu Burundi ni umuntu abyoguha kuba muri icyo gihugu gitekanye kirimwo kazoza k'Uburundi ku bana b'Uburundi bose atagutoranura tudashoboye kuronka bitugira ngo aduhe igihugu cy'amategeko igihugu giruti ndatekanye ndasohoka nishyire nizane nta kingora aho ntiturashika kandi tuzomuronka tukirondera kuraba ko umwe ashobora kurenga amategeko undi ntabishobore kiragira kurenga amategeko mukizwe kuri bose
Madame Conseline bigira namwe mu gito muvuze kudashikirijwe na Anicete
kandi cyane cyane ku byerekeye kurenga amategeko nk'uko Madame Marie Louise aje kubivuga aha jemla manda havuga misi yose mvuga nti abantu bize amategeko barafise ukuntu kwabo no kwita kwabo kubera iki bavuze bati ibwirizwa shingiro ryararenzwe bigenze gute hariho abavuga ko ryarenzwe nibavuga ko ritarenzwe hejuru y'ingene ryanditswe aha niho rero tugira tuti abarundi twese twovuga tuti turabe neza ko aya mategeko yacu twitorera ibyo twiyemeje byanditse nk'uko tubyifuza kuko ahanini igihengeri caje gute icyo kirengero caje gute caje kugugene itegeko ryanditswe hari ingingo nimanda yibuka neza iterekana neza ingene ibiringo bingana aho niho byavuye ahanini ni amategeko rero twese dutegeza gucunga tukamenya yuko nitwayatora tuyatoye yanditse neza n'ubutarimwe kujya kuyatora asaba umwanya ayasome agira ati aha harimwo akantu kinyegejemwo aho natwe tuzoba twikuriye inzitizi mu nzira kuri byerekeye ibyo Anicete nawe yavuze hariho ibi ni ikinini yavuze na je nari nasubiyemwo kucerekeye abantu baba bategekanije guhika ubutegetsi ku isi yose baciga ibihano kandi noneho abo bafite imitahe ntibari benshi ku buryo abashaka kubaka nibo benshi abo bonyene ku buryo bashobora guca bafatira mu gwinshi n'abandi bose bakaja mu nzira yabyo niho bitangarije ntibari benshi abo igihugu kironse umutekano abandi bakicara bakavuga n'abatarinze kuvuga ngo nakataje ngo nanje sininjira nihumva bigorera muri icyo gihe rero twashatse kubaka abo bakeyi boba bafise urutoki batungwa sibo boheza ngo babahere amaboko Iburundi ha mu Burundi bureke kuronka amahoro
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri komwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndagije Imana muri neza muri hehe
ndamukiza abatumire mwatumiye
barakumva muri hehe ga Ndagije Imana
ndi mu Rumonge
yego duga ku ijambo
yego murakoze cyane abatumire mwatumiye no bari ko barasikura ibintu saba abantu bose boba senese ya munda kimbali uko iyo tagiye kano kimeze gutangura no kuri bo cyikira bakaza kugira ngo Burundi bwonke amahoro uburi igihugu cyiza siko abantu bakunda basomye ibitabo bakabona ibihugu byagiye birangirika Burundi igihugu cyiza yaba no kuri Abarundi bose hamwe akagira ngo akabuka ubundi Burundi bukaronka amahoro igihugu cyiza yego nta sababu professeur seye umudamu muze konsiya n'igira professeur n'igira ambarire ikintu abona ko bavuga ngo hari ibintu bitagenze neza entre opposition na leta n'iki cyageze neza muri ubu bibi kugira ngo byatumye ibyo bitanga bitagira abantuma hama hakunga hakubwira ati yego murabona we yavuze yuko abantu bakwiye kuba baronka ibihano uriko aravuga ati muri kiriya erite gare ibintu byose yagize ubuntu ibintu byose uno umuntu arwezi ibyo mu mutekereze muri kiriya bamaze kuza kudeta umuntu wese yatwenze yaramwirukanye mu kazi kiriya ego mbe nuko bizize ibyaha
ndumva Ndagije Imana telefone ivuga nabi cyane rwose sozera mu kanya gato
ikome nkasha kubaza ikome nkuko yavuze yuko abantu bakoze kugira nawe nawe nyine bo abahagira ngo baba sibigira nawe nyine bo abakozi bayaza badadaza kuko bakumye badadaza ukatusanga na nava maze ingano umenga ntiyo kirigindire kuko uko araba bakumye badadaza utume ngo nawe ya opposition utume nawe nyine ikigira ikomeye ama nkabaza no je professeur nibigira none kuko abona yuko ibintu byiriganuro umuhuje yavuze ngo biratanguye kuko yuko ibice byamaze byabaye byose nta kamaro byashyize ko byose byabaye impagusa kuko bema uri kwaraba byatangaza abantu benshi nano na guverinoma yari yavuze yuko ibiganiro biri ku musozo hasigaye gusa kugira ise rya nyota ise bise raporo kugira ngo basogere ujya mwugarije umuhuje yavuze yuko ngo ibiganiro ngo ibyo tari kwa nyina hazi mu kuri ngo turabitangwe
yego Ndagije Imana turagushimiye turagushimiye nibaza ko twobaza abatumire bacu icyo bavuga ku byo mushikirije ariko ibibazo mwabajije n'ibibazo abafasiri bose basa n'abishuye mu ntango bavuze icyo bibaza cyatumye ibiganiro bidatera imbere nagomba mu kanya gato rero ko ibibazo mwashikirije basa n'abavyishuye bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mwatangwe gushikiriza ubwa mbere duga ku ijambo madame Consili n'ibiganiro bavuze ubwa mbere
egome nagira na cyane cyane umushinga ntaje gushikiriza ijambo ndamubwire ko yantahuye nabi nibaza ko ntiyantahuye neza jewe sinavuze yuko ibiganiro ari bitangura nari nafushikirije yuko iminsi yose yabaye amatati naho baba ari abantu babiri bagiye mu biganiro bisawa sinigeze mvuga ko ariyo bitangura kuko biramaze igihe kirekire kandi na jewe narigeze no kuronka n'akanya ko gushobora kubijamo cyo bigitangura rero muri cyane cyane nico nagomba guhera ko mvuga yuko yoba yantahuye nabi ibyo sinze navuze ariko ico nashimikira ko cari uko yuko uno munsi uko ibintu byifashe abantu bakeyi no vuga nti bakeyi kuko bafite imitahe nabo bakeyi sibo botuma ibiganiro bihagarara na gatoyi hari habarundi benshi bifuza kubaka mugabe ingene hari hababanda rero bati abo bantu nabo bataje idushaka kwiza ibiganiro bishobora kubandanya aho ni ingorane ziri hanyuma kandi nabari ko baradufasha mu biganiro mbonumenga hari hageze ko babona neza bati none basi bagafuma bavuga ibaza ati none aba tubaye turababangira amahoro ntashobora kuvugwa cyangwa akarondegwa cyangwa natwe tugaterera kugira ngo ayo mahero amahoro aboneke i Burundi uno munsi kuko uno munsi tuba mu Burundi tuba turi mu bukene cyangwa tuba dufite abantu bashonje cyangwa tuba dufite ibindi bintu bigoye i Burundi Burundi buracariho Burundi buriho ntawo uvuga ngo byose birera ngo de ariko ibyo byonye ni kivyo zotuma u Burundi baguma bavuga ngo u Burundi uno munsi ndibishoboka
yego me madame Marie Louise Balchakuna mumugire cyo muvuze kugashikirije na ndagizimana
sindabi cyo mushikiza cyane kuri ico mugabo jewe uko nagumye nabivuga kandi mara ndabivuga n'ubu ibiganiro byo nyukugira bizaba birondera amahoro amahoro arondegwaho yahungabanye aho yahungabaniye mu Burundi yahungabaniye ku bintu by'imvo byerekeye ihungabanywa niho nyangwa by'amategeko uno munsi hariho abaguma ariko kuvuga ngo bashatse guhirika ubutegetsi reka tubihere aho byahereye harabaye umunsi wo guhonyanga amategeko y'u Burundi hari abantu barabihagurukira uno munsi ikibazo ni uko uwo wese ariko abona yuko amategeko yahonyanzwe aca yitwa uwashatse guhirika ubutegetsi niko ndabibona kuko sindumva neza iyo bari ko baravuga bashatse guhirika ubutegetsi ndamenya ko ari bariya bari ko bacibwa imanza muri Sentare nuko ari bandi bari bacibwa imanza mugabo nabo nyine bashatse guhirika ubutegetsi simenye igituma nabo nyine batari kuri iyo dosi ariko nabo nyine bakabyitirirwa ndaca nsanga rero bisa n'uko umenga ni ukugira ngo tube umwanya tube umwanya uburahera tudatoye cya kibazo ku ngorane dushise aho rero nihongera nti by'ukuri bagakwiye kuraba neza umuti dushaka ni umuti w'ikibazo kimwe nimba nibyo byose by'ugushaka guhirika ubutegetsi birimo reka tubyicarire ntacyo abantu basabye guhirika ubutegetsi rero nibyo cyo bituma badahanwa ngo bafashije kurondera inyishu y'igihugu cy'u Burundi ntibibuza ariho mu bantu bashobora kuduha inyishu wowe nobareka bakicara mu bandi bagataha izo nyishu igihugu kikogorora maze abegwa ari ubutunga abarinda kuja mu butungane bakabujamo kuko ibyo byo by'uko abantu bokwama badahanigwa ibyaha bakoze nabyo nyine n'ikintu dukwiye kuraba cyane mu Burundi mu bigishikanya hadushitse kirimwo cy'uko abantu bakora ibyaha ntibahanwe
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyavuzwe kuva kera
benshi cyane urushaho turi ko turibaza
yego me tubibutse inshuti mwese ko mwabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire Desire mwiriwe neza Desire Matumba
yego turabumva namahoro
izina ry'ikirundi witwa ute
nitwa Nitunga Desire
Nitunga Desire muri hehe
Ibujumbura
yego murafite ikibazo cy'imbiro mu duwe kwijambo mu kanya gato
yego me twumvise ko ibiganiro bigiye gutangura gusubira gutangura muri iyi minsi ariko alo
duga kwijambo turakumva
ariko na ndavise ikibazo none nkamwe nk'ubu unye ibiganiro bitanguye leta hama igacishaka ko batoganira nawe bashatse gutemba gato ubutegetsi none byota bigenda gute muri ako kanya icyo gihe leta itazo bayemeye kuganira nawe bashatse gutemba gato ubutegetsi ikibazo cyari icyo
murakoze cyane rwose icyo ni ikibazo abapfasoni baje kwishyura madame Conseline nibigira avuga ko abagize uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi batuje mu biganiro mu gihe madame Marie Louise Balchako avuga ko kugira ngo umuti w'ikibazo cy'u Burundi kiboneke abo bantu nabo nyene botumirwa reka ariko icyo ni kibazo bishyuye nibaza ko batosubira kugikigaruka ko reka tu hijambo wundi munywa ni radio ijwi rya Amerika manirankunda mwiriwe neza
kiriwe neza ni tora
ego muri hehe
yendi no ari gutumbura ho bikamara
maranda ya murashe kibazo mu masuti cyumvira
cyafise kibazo kubaza
yego
Nazo kwa kumbaka kwa zano neko iligani na kufadhi kangura. Kufadhi ni kwenye haba ya yani manifestaji. Kwa hachi hata kangura iligani ya neko nubu. Baguma hafu kati iligani iligani aliko bidahera vitajamu huzi. Umutumiru mwe hafu zati. Umuguza na shura guza bati havona. Yo jiza nukobo uje hamu wakabiyo mvikana hamu wakabahu uza baba vona. Hafu yetu wa rundu vgaashu. Tukashiki kiligani rovja chuku. Amahoro abuze abura mu Burundi wacu kandi amahoro abonetse aboneka mu gihugu cyacu nuko natwe twabashigiye ikibazo nuko twoje hamwe mutukate kumvikana hamwe murakoze
murakoze icyumviro mutanze n'icyumviro abo twatumiye abatumire bacu babona ariko reka mbaze ikibazo abatumire turi kumwe hariho ikibazo cy'ukuntu amategeko yanditse mu bibiliya shingiro asomwa mu buryo bubiri butandukanye n'abanyapolitiki mu Burundi nagira mugire ico mutubwiye nta bantu ikabanonosoye amategeko ajanye n'ibiliya shingiro mu Burundi mwa mumaze kuyaga ku ruhande rwanyu bakatubwira ukuntu byifashe zijya nyingo cyane cyane zitumvikana reka dutangure kuri mwebwe madame Consili nibigira
kenguru sekandi cyo kibazo kandi kuvuga ko amategeko yariho na sabye ngi aramutasiye gutogwa ngira ngo twese twohamera amagabo tugasomesha twese ngira ngo twaraba ko twayatahura icyo kibazo cerekeye zijya ngingo zose zateye ingorane hari haba profeseri bakurakuranywe batwereka umwe wese avuga ati iyi ngingo yanditse gutya kandi abandi nabo bati ingingo nayo yanditse gutya ntibuza umukuru w'igihugu usubira kwitoza abandi bati ntitomoye neza naho navuze yuko twese twoguma ahabona amategeko cyane cyane makuru makuru agenga igihugu tukayakurikiranira ahagufi mbere na bene kuyategura bakayumvisha abanyagihugu kugira ngo bashobore kuyatahura neza nayo handi kucerekeye ibyiriza shingiro n'ingene ryagiye riravugwa kuri zijya ngingo nyine zikomeye hariho abarimu bakurakuranye barasigura mugabo sinuvuga ngo bose basiguye kumwe ari nacyo gituma ndahabona rero kabaza je kuko bamwe barasigura gutya abandi bagasigura ukundi nkabona ariho akuru haduteye n'ingorane cy'ingene tubifata
Madame Marie Louise baricako nkuko tuvyumvise amateko eka abahinga abanonose amateko mu Burundi baravuze barashirije ivyumviro bitandukanye ukuntu basoma iyo bwirizwa shingiro mbega abariteguye wowe ntibafite uruhara mu kuba barateye izo byari mu Burundi bashaka kuba baryanditse kukuntu abantu basoma itegeko rimwe bakarisigura kubiri iyo si intambamye nayo Madame Louise baricako
yo singira ndayihagarare ko byukuri igituma nagira ndayihagarare ko icambere na mbere turabizi neza abarundi bashobora gusoma no gutegera no kwanaliza no kumva ibintu uko bangana turabizi ibyo rero ni kuvuga iki ni kuvuga yuko akazi gahambaye kari kubategeka igihugu ndongo igihugu yo afise ico gikogwa cyo gutunganiriza no gufasha abantu kumva neza amategeko nuko yakurikiza neza icyo ndiko ndavuga ni iki abarongoye igihugu bajezwa muho n'umutekano w'igihugu uko biri kose uko amategeko amera kose nta kintu na kimwe gishobora kubaha uburenganzira bwo guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu aho rero niho ngira nzi uko amategeko yanditse kose ko twayemeye tukayatora yegejwe kuyashyira mu ngiro ategeza kuyakoresha mu buryo yuzuriza agatunganiriza akagirira neza abanyagihugu mugabo bose mu buryo bwo kubononera no kubasamburira no kugira ngo hata kajagari gatuma abantu bamarana bicana aho niwe jewe ndabishira sindabishira ko hoba hariho utuntu tw'utunenge dutuma itegeko rifata guca nk'ukundi iyo twegaho turi santu abanyagihugu 60-70 na bashobora gusoma ibyo bintu bakamenya kwanariza no gupitika rekara tubishyire mu nzira yabyo duhe responsabilite
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Roger Roger muri neza muri hehe Roger izina ry'ikirundi
Nduwimana
Nduwimana muri hehe
ndingaha imukike
ego basikibazo cy'imviro duga kujamo
ni mu ntara ya Bujumbura ndaramukije abatumire
barakumva
ahanini ubwa mbere mfite ikibazo kubijyanye n'uyo mukenyezi ari muri iryo shira hamwe nagomba kumwibariza
duga kujambo
ego none ko muri make ndumva yuko muri opposition haracari ikibazo kidasanzwe kandi ntibashobora guhuza neza no neza na leta kandi haracariho byinshi batarahurizako ariko none hamwe hamwe ku ruhande rumwe byo byumvikana yuko koko umuntu yagirizwa icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi boganira hanyuma imbere yuko inyishu yo yimpa harakarore gatoyi gusa nagomba gutanga ubwo umuntu yubahutse kugomba kugandagura umubyeyi wawe byo byumvikana yuko yocaza akakubwira ati ngo tuganire ndakubwira impamvu nari nipfuje kumugandagura ikibazo cyanje ni icyo
murakoze ni icyo kibazo cyo kuba abagize kudeta bara bashaka kujya mu biganiro yari yameze nk'ubucishura ariko ko maje icyo kibazo reka tumuhe ijambo madame Marie Louise maje ku maje make cyane gusa
Ni bigira mugire cyo muvuze ko byashikije na Roger mu kanya gatoyi cyane gose.
Yego, icyo nagira nongere ko gitoyi jewe ni cyuko icyambere na mbere jende meza kandi nabivuze n'abandi barabivuga iyo habaye ingorane abantu bicaranye bakabivugana uno munsi rero ko hariho abatumigwa bakagenda bakicarana bamwe bose nk'uko umuhuza yabitegekanije kumogwe kumogwe ndazi ko yavuze ati mwese ndabahaye ibibazo nimbwire ico bavuze ko bakabivuga ko kumigwe kumigwe ariko akaguma cyakibazo cabavuga bati abo bantu bashatse guhika ubutegetsi bagatega ibyatsi n'amakungu uno munsi n'imbaraho hari kabazi magira abibaza ko byoheza bikagenda neza abo bashatse guhirika ubutegetsi n'uwo bashatse kubuhirikira niho hari kabaza nibo bo kwicarana nabo bonyine kugira amahoro aboneke irigaho hacaguma hari kabazi igikuru nanabivuze abatunga urutoki ko bashatse guhirika ubutegetsi ntibake abifuza ko amahoro agaruka i Burundi ni benshi cyane abo rero bose bagiye hamwe bakajya icyo bashikirije ntiyasigare ako kantu ako konyine nagasanzwe amantuze novuga nti nagasanzwe kuko hari abapfunzwe hari abamaze gucibwa imanza hari n'abatarashikirwa nticubuza yuko abasigaye bakunda u Burundi kandi bemera ibiganiro bujya hamwe bigakunda simbona igituma babandira kuri abo bantu nimba ari 20 nimba ari 10 nimba ari 5 ngo abo batabonetse ibiganiro ibiganiro ntituzogenda tuzemeye abo badahamagawe abandi nabo bati abo bantu kandi njye nandi nibyo nemeza nibyo nshigikira abo bantu nkuko amafunga yateye ibyatsi kandi bariko barakurikiranwa kandi n'ibihano bizoboneka abo ubwabo rubarugiye iruhande baziye ko barundi bandi bashaka kubaka baja hamwe bakayaga inyene bibaka
tubibutse inshuti mwese ko mwikoma babandanya kumviriza iradio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Irambona mwiriwe neza
mwiriwe
mwiriwe murasa kibazo murasa cyimvira muri hehe
ndi mu Burundi intara ya Gitega
yego murasa kibazo cyimvira duga kwijambo mukanya gato
cyimvira cyanje bisakiye kwibyo biganiro bigiye gusubira gutangura Arusha nashaka kubaza kabazo gatonya umufaso ni Kosiria beni nice cyizere yo duha hamwe aho numva bagirizwa ngo bashase guhirika ubutegetsi hamwe batukwitaba mu biganiro rubabo dikize cyahe ku matora agiye gusubira kuba mu 2000 muri 2020 ntabwo hazosubira kongera kwaduka ingane bivanye nuko ingane zabaye muri 2019 zitatoreye umuti udikize ricahe
egome
nje kibazo na rifise
murakoze Irambo na reka dufate n'ikibazo cha Reverien muri neza
iriwe
muri hehe Reverien egira telefone uvuge cyane ibujungura irindi zina ninde irindi zina cy'ikirundi
nita sinzi umunsi
murafite ikibazo cy'imviro duga kwijambo
ikibazo nashaka kubaza
yego
dimotora abanyane zo mu Burundi meze tanga bishingiye ku bintu byakahise agiye habamwe ibintu byo gukumirana bo atambaza rero uwo mufazo ni konsiliyati ubu ubakuyemo za byanyane zihari mu Burundi harabateguye imyerekano n'abashatse guhirika ubutegetsi none muri iyo migwi ibiri na hamwe na leta urumva ikiri imigwi itatu ntabahe boganira kugira amahoro mu Burundi aboneke bera bavuze ati bakumire bamwe dusanga no bora nari izo hagumba barangumiriye kubera bavuga ati nyamba aribo bashatse kugitegeka hari habamwe bafashwe n'abandi batafashwe none ati abo badotse babashyira hehe adofata ikihe kibanza kugira ati aba baraganiriye amahoro araboneka ego nshaka
murakoze
abantu bakwitangira baribo kubera wewe ndumva umenga yoba abazi kubera bavuze ati abantu ntibakeneye arabona bo bakeneye ko baganira
amakuru murakoze Reverien reka tumujambo madame Consiline bigira atangura cyane cyane kuti ibibazo cabajijwe na Irambona avuga ku byerekeye akizero ko mu matora y'2020 mu gihe ibibazo byo muri iki gihe bitaba byatoye inyishu aca duga ku ijambo no ku kibazo mwebwe Reverien yamushikirije duga ku ijambo madame Consiline
yego menda bakengurukiye ababajije ibyo bibazo uko ari babiri ikibazo cya mbere cyerekeye cizere ikizere jewe ningira ngo nta narimwe nigera ndakibura kubera iminsi yose y'amatora yegereje kuva kera si by'ubu si bya 2015 kuva twinjiye mu migambwe myinshi
amatora iyo yegereje abantu bose mucanura duga ubwo kugira tora kwigitaro cyeve electoral ama hariho niyo ta abiganiro byabanje kuba cyangwa taba ariko baragiriza abantu bariya hariho sino byishamirano no vuga abantu bose barahagarika imitima murabona ingene amatora ahora agenda no muhikizere yuko cyane cyane kubyitegurira neza kugira ngo imitima ihahamuka hageze amatora nihamuke n'ahandi nta kizobuza kw'amatora aba ku kibazo cya kabiri nacyo cumi wa kabiri yabagiye ati mbega bo kwicarana ni bande umuntu nyine yaraje ngaha i Burundi nta bantu nta migi n'imwe batabonanye ku buryo nawe nyine yaciye aheraho aravuga ati aranabatumira atari bake yarabatumiye kiretse abo bamaze gutunga urutoki n'abarundi mbere n'amakungu ko bashatse biri ku butegetsi nk'uko byamaze abaye abasigaye bose nuko baraserukirwa muri ibyo biganira ahubwo twebwe twari turindiriye yuko abo bose batamara umwanya bajya baragenda bongera bagaruka hanatagishika twari turindiye ko n'ukuri kogira beteba bikagira icyo bivuyemo kuko igihe kiratanguye kuba kirekire tutanguye mbere n'ukwiyumvira iby'amatora cyifuza yuko bazavuye mu nzira bagize icyo badushikirije abasubizwa n'ukuri ibake
egome madame Marie Louise baracyako naho abashinga nayo batabaje ikibazo murafite icyo mushaka kuba mufite icyo muvuga ku byo bashikirije ku byiyumviro bashikirije mu ndwi kw'ijambo
ego cyiyumviro no baza icyabaje irambona cyizera nacyo no cyibaza hamwe cyaza cyare mbere nacyo nagira nongere n'undi mugu abahunyanza amategeko amasezerano y'Arusha n'ibyizwa shingiro bari mu biganiro ni kuki abateguye imyiyerekano batohamagagwa ni kuki abo biyumvira ko tugira ubutegetsi mu gihe sentare itarabiheraheza batohamagagwa ni kuki abo bantu bose biko ko bagize uruhara ndumanda bisubiramo ni kuki abantu bose biko ko bagize uruhara muri icyo kibazo cy'u Burundi bataza wacaza n'abashinga ntahe n'abapfasoni bitagize ngo uruhara necessairement muga bafite ibyo baterera ngo baze baterere urwaruka rujye ruterere mbegajeho ndavuga ntinimbonera kure ni zize zivuge igituma ziyumviriye kuja muri ijya ntumbero zirimo nabonyene tumenye icyo kintu gituma umuntu yiyumvira ko iryanzira ari yihita kurusha iyindi icabimutumye kandi twongeye tuvugane tuti ku by'ukuri dusanze inzira ihita kurusha iyindi inzira nziza y'ubukundi ni iyi tuyumvikane ko hama tumenye n'ingene tuzobikurikirana mugabo nayo ntitwaguma tuza turakumirana dukumirana turacagenda mu macakubiri turacagenda mu ngwano ntituraheza rero jo nibaza yuko nibyo tuvuga ngo hagera amatora abantu bose batangira guhungabana ni kubera uburongozi bw'igihugu uburongozi nibwo buhumuriza abantu nibwo bwereka intumbero abantu iyo bajya bagashinga inzira n'ibituma uvuga uti ahandi hashikwa ahandi hagenda hariya ntihagenda dushaka igitumbero gutya kimeze gutya kandi gicaha abarundi bose bakabyumva bakabimenya bakabikurikira niyo nzira yo muri zoshikamo
yego reka duhe ijambo ndayishimiye turi kumwe ngaha ku murongo ndayishimiye mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hehe ndayishimiye
ndi mu ntara ya Cibitoke
murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane rwose ndabona umwanya ubwiye
yego nagomba kubaza Marie Louise ikintu bokora cyangwa umuti bovugutira abarundi kuko n'injyane ingorane yakomotse kuri cyane naho bovuga abariko baravuga bose bavuga neza ariko yaba leta yaba abayirwanya nta muntu n'umwe aravuga umuti mwiza icokorwa kugira ngo injyane zihere uwo muntu nabiterere icyumvire
murakoze cyane rwose ndayishimiye reka duhe ijambo Professeur Marie Louise baricako
ni kibazo kikugoye nacyo nama adaciyumvira si ukuvuga yuko ntakiira lakini ndayishimiye ati barize nanjye umuhanda acibaza icyo nibaza cokorwa by'ukuri ni uko hazogera igihe tubyumvikana koko abarundi bakega kwicara bakavugana kandi hari abarundi bimvuga kuri hari abarundi bivuga kuri bafite umutima ugororotse w'ukunda Burundi mugabo ikintu mbona cyagitse nuko uwundi munsi twicaye twovugana ukuri hari ibintu bimwe bimwe dufite nako barundi mukuri hari ibintu kuvuga yuko ngo abantu bose barafise uburenganzira bwo kubaho sibyo tukabivuga mugabo hari igihe hariho umuntu afite uruhushya rwo kwica abantu kandi n'icyaha hakaba uwundi nawe yishe umuntu uwo munsi ntiyacapfungwa ibyo bintu tudashobora kuguma tugendera ko ngo twibaze ngo birashoboka hari ibintu bito bito twamaze guheba kandi bitarinda guhebwa umuntu akavuga ibintu by'ibinyoma hana yaheza akabona ko ari bisanzwe mugabo wundi avuga ibinyoma abantu bavuga ati arabeshya arabeshya
ikibazo
ni ukuvuga rero ko jengeyanje hari ibintu bikomeye tunda tugashobora kugaruka ku bintu dushingiye ko nk'abarundi hari ibintu bigira hari ibintu bitegerezwa hari ibintu turinda kumvikana ko tukaba twobivugana kandi tubirengeko kuko tumaze kuvuga tuti umuntu wese afise uburenganzira arinda kuba hari afite uburenganzira bwo kubaho ntushobora gutuma abantu ngo genda wice barya umuntu abice ibisanzwe buca afire yica abandi busa acira yica abandi biri bisanzwe hama twizere kubaho
ikibazo
ibintu rero turakeneye ahantu twicarana tukabivugana kandi tukabivugana tudatinya ta kinya byo kwica kubivugana mukuri mukuri no mu mutima wo gushaka kubaho
ijambo ukuri ni ijambo ryagumye rigaruka cyane rwose madame Louise Baricako mu biganiro byose twagiye turavuga turashikiza ukuvugana kuri n'ikintu abarundi basabwa kugerageza gukora reka tumwe n'ijambo madame konsili nibigira nawe nyine ibicavuze kubyazo cyabajijwe na ndayishimiye huko guki mukanya gato cyane rwose ndashaka kumusozera mwishura ikibazo ndabafitiye nduga kwijambo mukanya gato
yego murakoze kandi icyo kogwa murumva n'amakunga aramaze kuduterera n'ababanyi barakamaze kuduterera n'ukwicara tugaheza tugaganira ibyo bintu ibyahungamanije igihugu ariko ingorane nini tuguma dufise twebwe kandi iz'uyu munsi sizo kuva mu 2015 ni ikibazo cyo kudahana ikibazo cyo kudahana camye ikwega ingorane none n'ubu murumva ni nacyo gituma bavuga bati abashatse guhirika ubutegetsi ntibagahanwe ahubwo nibaze abari bo baza mu biganiro murumva tugaruka n'indyane z'i Burundi zigoye guhera kubera uko kudahana icyokogwa rero gikuru uno munsi hari uvuga ati tuvuge ukuri mbega uwo kwicara akavuga ati ni ukuri mu byaha ibi n'ibi 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 ni banaka abo bandi batunze urutoki bobyemera iri gaho niho aho niho tugumana
ikibazo gihambaye cyane rwose
ndabona twari ko turatera intambwe kuva dugira amasezerano y'Arusha twari ko turatera intambwe n'ukuri twari ko turatera intambwe ariko ni kwa kundi guko Uburundi igihugu cy'iwacu ni gito geographiquement
ndabona kanya katujanye madame Konsili
ntidushobora gutwara twese ngo bikunde
ndabona kanya katujanye madame Louise Baricako mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30 akamumwotera abazo kwitaba ibiganiro bizotuma ko nabahuza mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30 ndaharura
muki akama je notera nuko dukwiye gusubira kwibuka ku gihugu cy'u Burundi ari dusangiye twese nk'abarundi urumutwa urumuhutu urumututsi tukamenya ko icyo gihugu cacu nta murundi nta witwa umurundi n'uwitwa umwenye gihugu n'uwitwa umwanzi w'u Burundi
your available calling time will expire in 30 seconds
era inyishu ku gihugu kigoye ku ngorane igoye u Burundi
Ego
mutima kuvuga ati ineza yanje nshize hafi
Ego me ndabura kanya katujaye madame konsili nibigira namwe cyane rwose akamumotera abanyapolitiki bazo kwitaba ibiganiro amasegonda 25
njyewe nubifuriza ko no kuri ku byo kuri bohe babakicara bijye bibazo bahawe n'umuhuza hanyuma bakaba barashikiriza ibyabo umuhuza nabo
Madame Consili Nibigira, professeur Madame Consili Nibigira, mwakoze cyane rwose kukanya mwatuye kugira ngo tuganire twagushimye namwe professeur Marie Louise Baritaku ndashimiye abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika duteze amatwi turashimiye abateye akamu cyane cyane tukadushimiye na ingenieur tukadushimiye kandi na Innocent igiranije ikiganiro murakoze turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.